bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Iriweneza nchuti muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo y'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongoye. Ibiganiro vya rino genekerezo bimwe mu vyo nabateguriye uno munsi.
Iyo twayabuze umwana cyamaze arava mu ishuri adakora ibibazo byose rero bikama bipfa umwana agatangira kuzarava mu ishuri.
Hari abana baheba kubera ubukene kurimo
injara gucyo no kuri.
Aba ni bamwe mu bavyeyi bo muri commune Mugina y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi bavuga kukiko kiratuma abana babo baheba amashuri ku bwinshi. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko Leta z'Ubumwe za Amerika isaba abanyepolitiki batavuga rumwe na Leta y'u Burundi kwirinda ico cose cuhungabanya umutekano. Basaba Leta y'u Burundi nayo kubahiriza ibwirizwa nshingiro kwijanye n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu ntarengwa hamwe no gukorana n'akarere mu biganiro bigamije kuzana amahoro mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo biri mu cemezo cashikijwe n'abashingamateka batatu ba Amerika kuri uwa kabiri mu nama nshingamateka ya Amerika. Muri abo bashingamateka harimwo uwo mu murwi ukurikirana ivy'imigenderanire n'amakungu hamwe n'uwo muri komisiyo y'agateka kazi na muntu, hamwe rero n'uyundi mushingamateka ari mu murwi uraba imigenderanire na Afrika hamagara n'agateka kazi na muntu ku rwego mpuzamakungu. Umwe mu mashingamateka yavuze ko ari ngombwa ko Leta Amerika igumiza amaso ku Burundi gushikaho Leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo bitwaje ibirwanisho bahagarika ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Yongera asaba inama ya ONU ijeje umutekano hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika kuremera impande zose kugira ngo haboneke inyishu ya politike ku ruhagarara ruvugwa mu Burundi kuva mwaka wa 2015. Ishami mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Amnesty International ryatangaje kuri uno wa kabiri ko uburayi bwagize uruhara mu ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu ryakozwe n'abategetsi ba Libya ku mpunzi n'abimukira bariko bagerageza kujabuka ibahari Mediterranee. Mu cegeranyo cayo Amnesty International yavuze ko amaleta y'Iburaya yashigikiye bikomeye ibikorwa bigayitse vyakozwe n'abasirikare ba Libya bakingira inkengera z'ibahari. Amnesty ikemeza ko ibihumbi amajana vy'impunzi n'abimukira bashizwe mu mitego n'abategetsi ba Libya, imirwi y'abarwanyi hamwe n'abakora urudandazwa rw'abantu ku nyungu z'amafaranga. Iyo raporo iratomora ko abimukira barenga ibihumbi 20 bapfungiwe mu bigo vyo muri Libya aho baburizwa igufa bakoresha ibikorwa biruhije ndetse no kwicwa bamwe bakicwa. Radiyo ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze bakunzi b'ikiganiro wanyu mu ntara n'ibiganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika. Abanyeshuri bagera kuri 40 bo ku ishuri nshingiro rya Rubona ya kabiri turi muri commune Mugina y'intara ya Cibitoke mu Burundi niwamaze guheba kwiga kuva uno mwaka w'ishuri utanguye. Imvo nyamukuru n'ubukene bw'abigisha busanzwe buri muri iyo commune muri rusangi. Ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Cibitoke Diane Ndonse.
Amashure yo muri zone Rubona muri komine Mugina akenya bigisha bagera kuri 50 nkuko indongozi z'iyo zone zibivuga. Ubwo bukene bwabo bwatumye abayobozi b'amashure bikora kubakutsa kivi, abo nabo bagahembwa mu mafaranga avuye mu ntererano y'abavyeyi bayarereye ko. Ariko rero si bose bashoboye kuyaronka. Bamwe mu bavyeyi bavuga ko abana babo baheba kwiga bivuye kukuyabura.
Iyo twayabuze umwana cyamaze arava mu ishuri adakora ibibazo byose rero bikama bipfa umwana agatangira kuzarava mu ishuri.
Hari abana baheba kubera ubukene kurimo
injara gucyo no kure.
Nko ku ishuri shingire rya Rubona ya kabiri kuvuye umwaka w'ishuri w'2017 ushira w'2018 utanguye mu kwezi kw'icyenda abanyeshuri 40 nibo bamaze guheba. Nishimwe Claudette arirongoye avuga ko abana bagenda bagabanuka uko iminsi igenda yiyongera.
Abana twatanguranye umwaka nabo turiko turakorana ibibazo ubu abana baraheze kubera bwa buryo nyene bwabuze nta mafaranga ababyeyi bafise hari ubukene burarenze. Bamaze kubibona uko rera abana baca babagumiza muhira twenge natwe abayobozi nabigisha tugakorana tukavuga tuti none iki kintu tukigire gute. Turatubona yuko ari ingorane yiki y'ubukene mu miryango.
Uretse ubwo bukene bwo mu miryango indongozi za zone Rubona zivuga ko hari amashure abana batonda kwiga bakabura bigisha bikaba ngombwa ko bataha gutyo bakandurukiramwo guheba. Umunyamabanga wa zone Rubona Nsabiyaremye Eric avuga ko nubwo atagitigiri bararonka c'abanyeshure bamaze guheba muri yo zone yose umurindi w'abaheba ari munini.
Ni kirekire kuko ntitworoshoboka tumenya igitigiri c'abana bamaze guheba amashure ubu uko bangana ariko biribonekeza ko bariko baragirente barayaheba bitewe nuko iyo bagiye ku mashuri basanga ku ishuri ntabarimu bagizente bahari hanyuma bagace baheba amashuri ariko abavyeyi bobo barabarungika hehe ku ishuri. Ingora nuko babura abigisha umwana atonza akabura umwigisha aca yitahira akaja muhira.
Bamwe mu bayobozi bo mu mashuri yisumbuye bavuga ko bobo batamenya igituma abo baregwa babo baheba kwiga. Uko biri kose abavyeyi bavuga ko ari ngorane kuri bo kuko ataco baheza ngo bamare mu miryango. Umwe mu bahanuzi bo ku mutumba wa Rubona Sindimwo Yohani avuga ko baca baja mu ngeso mbi.
Abo bana bahebye amashuri ntibitworohera twebwe abavyeyi kuko abo bana ntibabigikunda yuko tushobora kubabwira ko ibikorwa byo mu rugo ahubwo baca baja mu byo kivya Kagera kuyerera n'ibindi bindi bajamo bidashoboka. Dusaba yuko leta yodufasha na cyane cyane mu kuturonza abarezi. Abarezi bamaze kuboneka natwe rwavye tucatworoherwa mu buryo gukurikirana nabo bana.
Abayobozi b'amashure bavuga ko iki kibazo cabigisha bama bagishikirije ababakurira mu ntara. Tumenyeshe kandi ko abigisha basanzwe bakenye mu ntara nka zose zo mu gihugu ariko kandi tukibutsa ko ubushikiranganje bw'indero ufise umugambi wo gusubiriza abigisha birukanywe abitavye imana hamwe n'abakukurutse basanzwe bari mu bongereje ubwo bukene. Mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye tuve ngaho mu ntara ya Cibitoke duce dukubitira mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi nyene aho umushikiranganje w'umutekano Alangio Mebunyoni ariko aragendera iyo ntara. Ndi kumwe ku murongo wa telefone n'umunyesha makuru wacu i Makamba Krisi Munezero. Amahoro Krisi ngaho i Makamba. Ni igiki cazinduye umushikiranganje w'umutekano mu Burundi muri iyo ntara?
Intara ya Makamba ni intara ya mbere irungitsemo intumwa ya leta umushikiranganje yarangiye mu nyoni ageze umutekano akaba yaraje kugira ngo asigure nk'inyanyuro sasa zifuzwa gushyirwa mu bwizwa shingiro rigenga u Burundi.
Ni bande babonanye nawe?
Yabonanye na cyane cyane n'abajeje intwaro uheretse urongoye intara ya Makamba gushika ku bakuru b'imitumba harimo n'abajejwe n'abarongoye ubuzi bukomakomeye hano mu ntara ya Makamba.
Hari iminyanyuro zikomakomeye ziri mu mice itandukanye nimba ihari iyahe umushikiranganje yoba yasiguriye abo bariko barabonana kuvyerekeye iryo hinyanyurwa?
Ego izo mpinyanyiro umushikiranganje w'igisigura ziri mu mice itandatu ariko ibiri mikuru mikuru ni uwa mbere ni ujyanye n'ubwigenge bw'igihugu hakaba hariho kandi inyanyiro zifatiye ku gace y'akazi na muntu no guhanahana abafungwa yavuze kandi ni ibijyanye n'intumbero ya politiki kugenewe ubutegetsi bugomba gutunganirizwa mu gihe izo mpinyanyiro zokwemerwa zikaja mu bwirizwa shingiro ry'igihugu. Hariho kugena ubutunzi bw'igihugu butunganijwe aho bikaba bishyigikira cyane cyane ku kigega cya leta uko kijyaho no kugena gitunganywa hisinzwe akarere Burundi busanzwe buburikiyemo. Yavuze iminyanyiro igira gatanu ni ijyanye no kugena Burundi cyo kwinjira neza na neza mu muryango wa Afurika y'ubuseruko inyuma inyamirenge n'amategeko y'urundi bagiye burashira ku mukono kugene rero urundi rwoza buga yakurikije cyane naho busanzwe bidahuye no kugene gihe gitunganye ziko goza buri burayareka ariho kandi inyemero ya nyuma cyane n'ingingo zisozera hakaba harimo ibijyanye n'inzego kugene inzego bazavuye mu matora gihe zigasubirizwa n'izindi bazavuye mu matora.
Hari muri abo bariko barabonana baragira ico bavuga kuri iyo mice itandukanye yagera babwira y'ibizo babiri muri iyo mpinyanyuro y'itegeko nshinga y'igihugu.
Ego aha abanyamakamba hari haba babadize ibibazo ariko ahanini ni bijyanye no kubagikiranza cy'abatwa hamwe n'abakenyezi muri izo mpinyanyuro zishasha leta irikira irategekanya hari n'ikibanza cy'abakuru b'ibihugu baba batwaruye ikibanza baba bazoba bafite muri iyo mpinyanyuro z'ibizwa shingiro benshi ariko nababadije ibibazo byo kunganira nako kunganira ibyiyumviro umushikiranganjiri yateguye.
Chrissy, hariho abariko baravuga yuko hariho ni muce uvugwa kubitegekanije guhindura ingene imigambwe n'abanyepolitike bakora ivyo hari ico umushikiranganje yaba yabivuze nimba yabivuze yabitanze ko umuco nyabaki.
Ego Diane, hariho ibishasha byashyizwemo muri iyo zinyanyuro ziri kugira zirerekanwa hano inakamba hariho ikijyanye n'imigambwe n'ibyo ya baba bavuze na telefone yuko kubanye politike bigenga ko batazosubira kandi kugira bimwe bita inani nkuko twabibonye mu matora yaheze yuko mu gihe bo bigira gutyo baba bagize umugambwe naho utaba wemewe bavuze kandi ko atamunye politike adosubira kwemererwa kwitoza nk'umuntu wigenga atamaze n'ibiri buri imyaka ibiri avuye mu by'imigambwe. Ikindi kandi nakubwira bijyanye agateka zina muntu aho bavuze yuko hariho ingingo y'iki yategekanywa yahindutse yerekana uburyo ibyaha byose bishobora guhanirwa hano mu Burundi umushikiranganji arangiye mu nyina akaba yavuze yuko iyo nteguro nshasha itemerera yuko hari umurundi yo kugwa mu Burundi ngo agiye gucirwa urubanza mu masentere yo hanze.
Urakoze cyane rwose Chrissy Munezero, urabandanya ukurikirana iyo nkuru hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma. Kanya turaza kukubitira mu nama nshinga amateka y'u Burundi ariko harigwa integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri 2018 ariko imbere yaho tubanze tunyarukire gato mu ntara ya Rutana aho bamwe mu banyagihugu batunzwe n'urudandazwa ruto ruto muri commune Rutana babazwa n'ingingo yafashwe n'abajejwe intwaro yo kubabuza kudandariza ku nkengera zibarabara. Ibindi kuri no nkuru na Alain Ivirankunda akwejwe rya Amerika mu Rutana.
Aha ndi aho bita mu kiyongozi ku nkengera y'ibarabara rikuru ryinjira ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Hirya no hino yaryo abanyagihugu bahora badandariza ibiribwa n'ibindi ntibakiharangwa uretse umuntu umwe ubona guma vandereza. Kuva iyo ngingo ifatwa n'abajejwe intwaro amezi abiri araheze, abo banyagihugu bahora badandariza nka kiro kibanza bavuga ko bayibonamwe agahotoro. Severino Gakwavu n'umwe mu bayanze n'ijwi rya Amerika.
Batuboneye iyi ngingo yaje giturumbuka ntitwari tubyiteguri, ntibari bamanje ngo baduteguze batubwire ati muri minsi ingahe mu kwezi uye uzoza kubakura muri iki kibanza. Ibintu byacu birononekara kuko hari ibyo usanga bidashobora kumara iminsi n'ibyo usanga bishobora kumara iminsi, umva nk'ibyo bitamara iminsi bica byononekara ku buryo natwe dusha tubwira uruhombo kubera tutagifise ahantu tubidandariza. Ingingo y'agahotoro kuko iyo ushaka ko undi atera imbere iza nawe uramworoheza ukamuha ukamuteguza ati igihe kinaka iki kibanza turagikeneye nambari leta akavuga ati iki kibanza turagikeneye biciye bishiko kunyene by'amabuku nyene abarakabonera kuko tuba dufise ahandi twisumamo
abo banyagihugu bahora batunzwe n'urudandazwa bakorera ngaha mu Kiyongozi babandanya bavuga ko bibabaje kuba barirukanywe kandi bizwi ko atabibanza bafise mu isoko nkuru ya Rutana bakabona ko atagisivya ikigoyi kigiye kubamarira n'uruvyaro rwabo niyo nkuru abivuga yifatira kwa karorero
ko baguma batwiruka ko akubera urumva udufaranga aho rurondera maze imaze itatu ronka umva nta kuntu wacuba cuba nako bimeze nabi uko ubuzima bwawe bimeze nabi cye ntangura kuza ndabura rasi ndabura kunyemba baraza bakatubati ni muveho ngaho leta ntibemerera uko muhakorera Kwaro wa hili jitwe getu la hewa. Una kazika umbeze kwa wanzuwe mbitu chigiru go. Makazika chitwa batu getu la kora.
Icho kiba zorero kugabo baka vugako. Badu hava wafata ingingo. Yoku jakugariza mubilo vya komine. Kugirango baronskwe ahandi wa shumura kudandariza. Pirisira nduwi mana aha avugati.
Tuwebgetu tegekanya ko wadufasha. Wakadu aho dukorera. Tuwa kuimbira kwa tuko genda. Niko mine kugirango. Kugira tubaze icho kiba zutu. Mwe yuko wakidukundira. Twumvise inyishu. Tugacha tumenye kungene tubyifatamo. Ikintu twifuza gushyira imbere twifuza ko boturondere bibanza. Dushobore kudandaza natwe dutekanye. Nk'abantu bato bato baradushinyiza cyane gose.
Naho mubajejwe intwaro batashimye kugira icyo bavuze kuri iyo myidogo y'abanyagihugu. Amwe mu mashyirahamwe aharanira iterambere ry'abanyagihugu atumirira abo badandaza kwizukira kuja mu mashyirahamwe. Kugira ngo mugiye bahuye n'ibibazo mwene ivyo vyorohe kubavugira Juvenal Bizimungu arongoye urunani ko deep mu ntara ya Rutana
abantu sanga biko radandayiza ku mabarabara mpande y'ibarabara botse ibigori bagira utunu kandi bagashanga begereje amakioski ku ibarabara abadandaza turabahamagarira ko bose baba bari mashira hamwe inyungu twetwe ko turarondera leta burya canke intwaro je twe turibaza naho Mugari yuanza wa shua kuchawa shira mga wano wakafuwa wati abani wa shui kuchaha na hali kira wa shui kutanda za neeza. Baba wa tangu yumulimo mngiza wa kui korira utuwa wanyene. Ihimiriza kwa wana huugo bachaba biyungu unganya bakubaka kuruhande hanu hameze neeza. Munarosu dufaranga kaguri kiwanza ama kubaka neeza. Gucho akachadanda liza hanu afti wubashi. Ni wazari kuchoricho kicha kiza kiwa shigikira chane, cho wafasha gusumba.
Ibi nubiruko, mugihe amakuru dukura mwisoko nguru ya Rutana, yeme zako ibibanza bigara gara bigihari bagasabako bitoha gabandi kandibi zugiko harumuche wabadanda za bariko warajula gika. Munare ya Rutana, mubu manuko guburundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika ni umunsi wa gatatu ariko haba gusiganwa ku makinga byatunganijwe na karere ka Afrika y'ubuseruko ndi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ariko arakurikirana ibyigyo siganwa Evariste uno munsi byagenze gute bikaba byaberehe
uno munsi Diane nkuko muvuze no munsi wa gatatu ariko haraba higanwa cyo gusiganwa ku makinga isiganwa cyo no munsi rya hereye muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba aho abandonosi bazindukiye ku kiyaga Tanganyika kuraba amazi kiyaga Tanganyika kuraba ibyiza biri mu Burundi bavuye ngaho rero hatewe ibiti bitandatu ibiti byitiriwe ibihugu bitandatu bisanzwe biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko inyuma yaho buramatari w'intara ya Makamba gadi ni kuri akabacyo yatanguza iryo higanwa yavuye aho Inyanzarake banonotsi baduga ku kilometero 111 bagana ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake turi mu ntara Gitega niho turi maginga ya Diande nimba muri kumuranyuma
hari cyahindutse mu gusiganwa uno munsi
Uno munsi cyahindutse mu gusiganwa nuko abarundi batashoboye kugumya ikibanza cya mbere kuko ku munsi wejo bava mu gisagara cya Bujumbura bagana mu ntara ya Rumonge n'umurundi yari yabaye wa mbere uwo no kubwira Diane ko ari hagishika ubunyene yahavuye abu w'icenda no kugira yuko rero cyahindutse uno munsi nuko wa mbere yabaye umuganda no kuvuga n'uwa kabiri n'umunyamahanga n'uwa gatatu n'uwa kane washitse mu kibanza cyiza ku ruhande rw'abarundi akaba yaje yashitse mu kibanza kigira gatanu hano rero aho turi ibukirasazi ibyo niko ndabona hariko abamwe bita massage kuba nonosi bahejeje gushika
urakoze cyane gose Evariste nziko banya nka tukuri kubandanya kuri kiriyo nkuru uraza kuyitubwira kubyo urambuye masaha ari imbere
na
Muna mashinga mateka y'u Burundi ariko arigwa inkeguru y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri 2018 nkuko nari nabiceye ku masonga amafaranga leta rero izokoresha muri iyo nteguro yiyongerera ko ibice 4% ugereranije nakoresheje muri 2017 n'amafaranga yitezwe kwinjizwa mu gihugu harimo n'imfashanyo yiyongereye ko gushika ku bice 6% ugereranije no yo bari bategekanije kuzokoresha muri 2018 iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyu Inkuru imwe yo mpunzi z'Abarundi ku mugoro wa wuno wa kabiri Abarundi bahungiye I Kigali mu Rwanda barahuriye hamwe kugira ngo basabire ababo bagandaguwe itariki 12 z'ukwezi kwa 12 nyene umwaka wa 2015 mu gisagara ca Bujumbura umenyesha makuru wacu Désiré Hatungimana niwe atubandaniriza ino nkuru
Aho ni misengero rya Kristus iremera mu gisagara cha Kigali ahari ko habera igisabisho cyo gusabira abarundi bagandaguwe tariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2015 inyuma y'ijoro rimwe gusa umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho uteye amakambi amwamwe mu gisagara cha Bujumbura umwe mu bari bitavye ico gisabisho aremeza ku mutima wo guhariranira atawaroye naho ingorane zabaye mu gihugu ari nyinshi
icambere coco muri iki gisabisho twaje mu nkuka ya misa kugira ngo twereke imana abacu bapfuye bazira akarenganyo hama bikaduha icizere kuko kuzimbere y'Imana tuyibwira ibiri mu mitima yacu kugira ngo imana izodusubize mu gihugu cacu c'u Burundi
umutima w'ikigongwe naho mwabuza abanyu uracariho
uracariho kuko ntawo kubahikira ku nzigo canke kushavu turaje imbere y'Imana kugira ngo niyo yonyene ishobora kutuyobora ingene twoshobora gushika iyo tugomba kuja nayo inzigo ntiyubaka ishavu ntiyubaka
murizeye guhariranira
guharira ni kimwe ariko twifuza ubutungane ubutungane bumaze kuhaja niho umuntu ashobora guharira
hunja imakire icegera cy'urongoye impunzi z'abarundi ziba mu bisagara bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda amenyesha ko gusabira ababo bimaze kuba umugenzo ku mpunzi z'abarundi arahanura impunzi eka n'abarundi muri rusangi kwirinda umutima w'amacakubiri akizera ku butungane nyabwo ari bwo buzokiza Burundi
impanuro notanga hanini ni gukura mu mitima yabo iyo mubabaro bagashira imbere ivyumviro vyiza bagashira imbere inguvu bafise bagashira imbere urukundo ntidusubire mu tudumbidumbi ntidusubire mu macakubiri yatumye duhunga ikindi no hanura niki nuko umuntu wese atwumviriza umurundi wese atwumviriza ari ngaha n'uri mu gihugu dushira imbere duharanira ubutungane ubutungane buhana ubutungane butunganiriza bose niho tuzova muri rihori hori rituma habamarira mu gihugu cyacu bigatuma n'abantu batigihugu bagatata ivyizero tugaheza tukazoheza tukifuza kuzoba mu gihugu ejo cyiza kirimo amahoro kirimo n'urukundo
ubwo butungane harabarundi batari bake baburindiranye igishika cinshi kugira ababahekuye bahanwe Dieudonné Bashirayishize arongo y'urunani rwo bashingwa manza baburanira imijyango yabuza babo mu ngorane Burundi burimwo amenyesha iyo mijyango ko bite bitebuke bazotunganirizwa
imijyango yabuze giciza yo gumana umwizero mu kurondera ubutungane kuri uno munsi twarungisa amadosiye ashika 60 harimo abatari bake babuza abantu muri ico gihe abavyeyi bakirindiriye ko abana babo bagaruka batazi ko bapfuye nuko bakiriho bapfanye intuntu n'agahinda rero igikuru su kwihebura ahubwo no kugerageza kurondera ubwo butungane tugakoresha ubutungane mpuzamakungu ejo buzoheza bwunganirwa no butungane bw'u Burundi nibwamara gusubigwamo ko na matohoza yamaze kugurugwa na sentare mpuzamakungu yirahe itanga icizere ku bantu bose bakorewe ivyaho I Burundi
umusaseredoti yasomiye iyo misa yo gusabira abarundi bitavye imana kuri iyo tariki nabandi bahitanywe namagume u Burundi burimwo yasavye abitavye ico gisabisho kurandurana n'imizi umutima wo kwihorahorana bakizera ubutungane buva ku mana kuko ari bwo butarenganya Désiré Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Désiré Hatungimana arakenuye mukanya isase ni kiganiro camagara y'abantu itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu no mwaka leta y'u Burundi yatangaje ku indwara ya malaria ari kiza. Ico gihe mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yatumiye mu kiganiro c'amagara y'abantu ambassadeur Albert Mbonerane amubazaho ishirahamwe arongoye Aluma Burundi rishinzwe kurwanya malaria rigeze mu gikorwa co kurwanya iyo ndwara. Muri ico kiganiro umushinga ntaye Mbonerane yatanguye avuga ico iryo shirahamwe giwe rikora.
Icyo shyirahamwe Aluma Burundi mu Gifaransa Action de lutte contre la malaria ni ishyirahamwe twashinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri dufatiye ko muri icyo gihe malaria yari imeze nabi, hama tukumva ko hari abantu benshi baguma bapfaca tugira tuti none ntawe ushyiraho ishyirahamwe rizerirasemera kugira ngo abantu ntibabandanye bicwa n'iyo ndwara, na cyane cyane yo kugiye mu migambi y'igihugu ibyo bita bya politike byerekeye amagara y'abantu bamavuga yuko iyo ndwara ya malaria ari yo ndwara ya mbere yica abantu ku isi no mu Burundi harimo. Hanyuma rero tumaze kuvuga turafasha tuvuga tugira gute dufasha abakene, aho novuga yuko twafasha cyane n'ishyirahamwe ry'Abadage ryitwa Action Medeo ryaduha imiti hama tukashobora kuyiha abanyagihugu kuko igihe nticyari cyoroshe. Hanyuma mu nyuma turagira tuti none ko turonka imiti n'imfashanyo tugasanga turiko turafasha ibindi bigo bivura, ntibyoshoboka yuko twe dushyiraho ikigo gishobora kuvura indwara ya malaria gusa kugira turabe ko twafasha abanyagihugu. Urumva rero kuva mu mwaka w'2004 twashobora kubona imfashanyo turugurura ikigo cyo kurwanya malaria cyitirirwa Francisco Yasize, hanyuma rero twaza turikora ku bantu bakadufasha. Icyo kigo mu bisanzwe kiri mu Kamenge twakira abantu twavuga ko ari abantu aho nikora bafite uburyo bukeya kugira tugire tuti ntihagire umuntu yicwa na malaria ngo nuko ari umukene. Tugiye turonka imfashanyo rero twarashoboye kuza turakira abana batarashika imyaka 5 ku buntu ati amafaranga tubatse, umuntu arenze imyaka 5 n'irenga nawe ajye kwivuza aratanga amafaranga $400 kugira ngo yerekane ko nawe ari karafashe kuko icyo kigo barinda gutegera ko ari kwabo icyo twakwita mu Gifaransa contribution. Hanyuma rero tumupimye tugasanga arwaye malaria akeneye imiti, hari imiti y'ubwoko bibiri, hariho umuti witwa artesinate mudiakine turawuhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko n'imfashanyo itangwa na Fomondiane, ariko dusanze ari umuntu afite indwara ikomeye ya malaria akeneye kinine, aho nta mafaranga tumwaka uwo muti aronka ku buntu kuko usanga hari abantu benshi badashobora kuronka amafaranga yo kugura uwo muti. Hama rero twaragiye turakwira mu gihugu twigisha dusigura ingene malaria yandukira abantu bivuye ku mibungore icyo bita mu Gifaransa anopheve, hanyuma tukaca ku maradiyo twagira gute, hanyuma kandi turabaha iminota yuko bubungabunga ibidukikije.
Bwana Mbonerane, mumaze imyaka itari mike mufunguye icyo kigo munashyizeho uburyo bwo kuvura abantu, ubu noneho nihe mubona hakwiye gushyirwa ingufu mu kurwanya malaria mu Burundi?
Ibituma hari malaria igenda yongerekana ubu hariho n'ibyigwa byamaze gukora byerekana yuko atagikozwe malaria ishobora gukwira Burundi bwose mu myaka iri imbere. Tugiye turaba ingene ihindagurika ry'ibihe bigenda bikomera ugasanga ubushyuhe buraduga, uko buduga bituma imibu ahitashobora kuba ubu itanguye kuhamenyera. Hanyuma ikindi nacyo ni uyu muceri wakwiragije mu gihugu, urumva n'iterambere mugaye iterambere rica rituma amazi ajya areka mu miceri atuma imibu ironkaho itamagi, ugasanga rero imibu yabaye myinshi rwose. Birashobora gushika yuko usanga iyi kinine kubera ko batayitanga ku buntu umuntu w'umukene bamubwiye ngo aje kuwigurira ugasanga arawubutse, muri icyo gihe bica bigorana. Hama ugasanga imisegetera babahaye ngo bakoreshe ntibayikoresha by'ukuri nk'uko bikwiye, n'iyo miti aronse ugasanga ntariko arayifata ku rugero abaganga bamubwiye. Hagira ubundi muntu agwara mu muryango agacugira ngo rekanda kugabaneze ndafise umuti apfa kumuha ntamenye ko ari malaria ko ntegiye kwipimisha, hanyuma nawe urumva uwo muti ntawuhejeje, urumva rero wa mubiri wiwe ucugira ingufu nke,
niho havamo ibyo mu Kinyarwanda twita ubudahangarwa.
Nuko rero yari umushinga ntaye Albert Mbonerane kuri mikro ya ejo ni mukankusi bagwanira kuri malaria yabaye ikiza mu gihugu cy'u Burundi akari nabo duce dusozera ko kina kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze incuti bakunzi mwatwumviriza mu inga bw'ivyuma yari Innocent Kimenyi ari kumwe na ingenieur Joe Twemi twifurije kuranigwa Diane Nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.